Umushikiranganji mushasha w'amagara y'abantu kuva mu ntango z'umuhinga mukuru uyu wa mbere yakoze ingendo hagati na hagati ku murwa mukuru Butunzi Bujumbura no mu buraruko bwawo kugeza ku mugoroba yagendeye ibituro by'amabisi yunguruza abantu n'ibintu ahari amasoko hamwe n'ibibanza byo kudandarizamwo biri ruhande y'amabarabara cyane cyane hafi yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muganga Sivinze Imana yavuze ko yasanze abantu basaha n'abibagiye amabwirizwa yo kugwanya ikiza cya coronavirus.
Kuri bijya bituro by'amabisi twabonye yuko abantu binjira mu mabisi atatiga dutambara dufuka amazuru n'umunwa bambaye. Kuri bijya bibanza by'idandarizo twabonye yuko hariho indobo zirimo amazi acafuye ubona yuko yo badakoreshwa. Hari aho twabonye bafise ni n'amazi mugaba atasabuni bihari. Twabonye yuko rero hariho kudebukirwa kubijanye no kwikingira umugera wa coronavirus.
Mufatso Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yasiguye ko yahimirije Abanyabujumbura kugira bareke kwijajara. Yanemeje kubitigirira iby'abandi ba COVID-19 muri iyi minsi byasubiye kuduga, ariko hageze kwishura umumenyesha makuru yamubajije ibyo bitigiri kanuni ntiyarashe ku ntego.
Ibitigiri by'abanduye uwo mugera muri ino minsi biriko biraduga mu gihe twari tumaze amezi ibyo bitigiri by'abo dusanga bafite uwo mugera wa coronavirus ari bito, mugabo se ku rugero runiniya cyane. Nicyo gituma twabonye yuko twoca tuza hakiri kare kugira ngo twibutse abantu kugira ngo ntibibandanye biduga cyane.
Sive habana bakize umuvugizi w'urwego ruvugira abagwayi mu Burundi Semebu avuga ko ashima ko COVID-19 ikiragwanywa, ahamagarira abantu kwirinda cyane ku giti cyabo.
Tubona akigoro ntangere dushima muri Semabu kukuraje ico kiza uno munsi niko kiragwanywa ibintu byitayeho abagwayi batira biyongera turaje ku munsi ku munsi. Rero uko bafashwe twumvujaje wa mugari abantu uvuga ko ariko barafata neza atashotse ko barakora kugira ibintu bigende neza. Ishyira Rwanda babwire cyoco nuko burya indwara ya virusi y'umugera ku byirwa byagiye biragigwa ni indwara idakira, ni indwara igenda ikagaruka. Kimwe gusa icyo mbona nuko abarundi n'abamugihugu cacu twobandana dukurikiza ziyangingo twabwiwe na leta bicishije mushikanje wa mugari abantu.
Nabajeje mu magara y'abantu basaba Abarundi n'aba mu gihugu kuguma bikingira ntangingo nshasha bashizeho nk'uko ibindi bihugu byo mu karere byabikoze cyane cyane ku ngenzi zinjira mu gihugu kuva aho abonekeye ubwandu bushasha bwa COVID-19 muri Afrika y'Epfo mu minsi iheze. Gusa ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bwasabye abatwara igipolisi mu duce dutandukanye kubahiriza ingingo zari zafashwe zo kubuza ibiteramo bya karaoke n'amazu y'ubutambiro. Inshuro zitari nke Burundi bwaragijwe gutanga ibitigiri bitari byo by'abandura n'abahitanwa n'umugera wa COVID-19. Ibyashangaje Perezida Evariste Ndayishimiye agishyira ku butegetsi mu kwa gatandatu 2020 yatangije umugambi ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Mu gihe we yasubiriye yapfuye giturumbuka yavuga ko ikirere cy'u Burundi cyahumanuwe atakoronizo giturukira. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.